VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro byerekeje cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe nshuti bakunze ijwi ry'Amerika. Kuri mikro muri kumwe naho zina umunezero, kaze ku ijwi ry'Amerika.
Twabibonye kuko twaje turaraba ku rutonde bari baduhaye abayobozi, tukadusanga uwo mwana ariko ntakwije amanota, mugabo hari uwundi yaje akwije amanota kandi yabaye uwa mbere. Uwo yacavamwo tubahamagaye ntibiyerekana, tuzotohoza neza cyane ku ruhande rw'abayobozi b'indero ma komini batubwiye neza ingene byagenze.
Uyo ni Simeon Ngenze Buhoro, umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana, avuga kutunenge twaranze urutonde rw'abanyeshure bari bagenewe gukora ibibazo, ikibazo giha uburenganzira bwo kujya mu mwaka w'indwi mu mashure y'akarorero. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimo abantu bafashwe mu gatondo ko kuri wa gatatu, inyuma y'imishamirano yabaye hagati y'abanywanyi ba FNL n'ugwaruka rw'imbonera kure, ni mu makuru tugiye kubashikiriza. Murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Wa gatatu mu Burundi hakozwe ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya mu mwaka w'indwi mu mashure y'akarorero. Fidelite yishatse umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika aratubwira uko byari byifashe mu ntara ya Rutana iri mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi.
Icyo kibazo cyakozwe kuri wa gatatu cyari gikenewe gusa abanyeshuri bose baje mu mwaka wa gatandatu, cyari gitunganyije ku bana babaye aba mbere ku mashuri bakomoka ko yamakuru y'irise Rutana hakoreye. Abana bakomoka mu ntara yose ya Rutana hari intonde zimwe zimwe, amazina y'ababaye aba mbere yasubirijwe n'ayandi. Twavugiranye n'umwe mu babyeyi babibonye
abonetse duke dukutu irege tariho bavuga ngo uyu mwana ngo siwe yabaye uwa mbere.
Ni abayobozi babitowe cyane abanyeshuri banyine ibanza baje kubisaba.
Umwe n'umubyeyi yaje azanye umwana byagaragaye neza mugabo kuyabibonye imbere y'igihe akiri muhira. Hanyuma rero ntihabaye ingwane kubera uwo mwana yabonye yuko atanditswe amategeko ntihabaye akiza. Hanyuma haciye haza uwo wundi atatanzwe kuri lisi, hanyuma aca atazanye bilete baca bararaba neza basanga niwe wabaye uwa mbere, baca barafuta uwo wundi baca basubitsaho uwo mwana carinje nta nduru zahabaye kuko uri gutera induru ntiyaje.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana batumenyesha ko igitigi cy'abanyeshuri batatu byagaragaye ko bashyize ku ntonde z'abakora kandi batari babaye aba mbere. Ngenze Buhoro Simeon aramutse ubwo buyobozi
baca bibaza ngo ni ugupfa kwinjira, ariko basanze atari gupfa kwinjira kuko twabanza kuraba impapuro twabatumye ko arizo. Twabibonye kuko twaje turaraba ku rutonde bari baduhaye abayobozi, tukadusanga uwo mwana ariko ntakwije amanota, mugabo hari uwundi yaje akwije amanota kandi yabaye uwa mbere. Uwo yacavamwo tubahamagaye ntibiyerekana, tuzotohoza neza cyane ku ruhande rw'abayobozi b'indero ma komini batubwiye neza ingene byagenze. Mbere yuko bayiduheza bategetse kubanza bakaverifiye yuko ibyo babahaye ari byo.
Mu gihe bimwasanga hariho uwikitse mu kiza bizoca bigenda gute?
Aya mategeko mu bushikiranganji bw'indero aratomoye n'umuyobozi, ni ukuri ca tumusezerera.
Abanyeshuri bakoze ikigo cy'Igifaransa hamwe n'icy'ibiharuro igihe cy'isaha zitanu n'igice. Abanyeshuri 200 bari bakoreye kuri iseru Rutana bari bahejeje gukora ibiharuro, basohotse bihebuye ko byabananiye.
Nta operasiyo yarimwo
twagombye gutwirukana.
Yashoje akarero mwebwe murabona ko amahirwe yagabanutse.
Igifaransa kitadukuye vraiment amahirwe yagabanutse. Kije gikaze n'ibiharuro. Turashobora gutaha.
Niki washaka kuja mushije akarero?
Ajewe ndahora mba nk'iyo mu bitoki muri giharo sindarinze ibintu nigambe mbonye n'amatara mbere je kuva mvuka. Urumva nk'ubu ndashaka nkora iki kibazo ndabeko ndoja muri entrena.
Aho ikibazo uwagitora umva uzofisa amahigwe nyabaki?
Ndo bafisa amahigwe asha nezerewe cyane kubona yuko ndoja mu bihugu biteye imbere.
Ne amwe mu bikazo nacho kunanira uzobuhombye.
Ndo basubiye inyuma kwe.
Abana bakore ku ngoma kuri ntara ya Rutana bajava mu hingi itandukanye y'intara. Bamwe muri bo bari baje bahekejwe n'abavyeyi. Icifuzo cy'aba bavyeyi nuko abana babo batoye ico kibazo maze bakaja kwiga muri amashuri y'akarorero, kubera ko bwaba bavyeyi kuja muri aba mashuri ari ingirakamaro kuri abana bibarutse hamwe no ku gihugu. Mwumenya ko abana bava kure baraye bongera barafungurirwa muri ico kibanza bakoreyemwo, vyongeye bahava baronswa amafaranga 10,000 itike baje ko nkuko tubimenyeshwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana. Tubibutse ko amashuri y'akarorero mu Burundi agera kuri atandatu, akaba mu ntara za Bururi, Ruyigi, Kirundo, Gitega na Bujumbura. Ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
umukenyezi w'intwazangabo y'ipete rya koloneli yarakomerekejwe na grenade mu ijoro ryakeye muri quartier Charama iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Ni inkuru twateguriye n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Egomeye grenade nk'uko bemezwa n'igipolisi yatewe n'igihe cy'isaha imwe n'iminota 50 z'ijoro, ikaba yatewe iruhande y'ikontineri abantu basanzwe bivunira ko akanyota muri quartier ya Charama zone Kimamba. Ni mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Uwayiteye ntaramenyekana kuko igipolisi cyemeza ko nta muntu cyafashe, ariko amakuru igipolisi cyatohoje ni uko umuntu yikinze agahumbezi aje inyuma y'akazu bita kiyosike, araheza atera grenade. Iyo grenade yo nk'uko ivugwa n'igipolisi yari igamije umusirikare w'ipete rya koloneli asanzwe akorera mu bikuru by'igisirikare cy'u Burundi. Uwo nawe akaba yariko yivunira akanyota aho hantu hafi mu kibanyi, ariko yivunira akanyota ari kumwe n'umupatoni wiwe hamwe n'ikibonzo ciwe. Uwo musirikare agiye kuriha kugira ngo batahe, niho rero uwo mugizi wa nabi yateheza agatera iyo grenade, hanyuma ica ikomeretsa umupatoni wiwe yabaye rwose nk'uko byemezwa n'igipolisi. Iyo grenade kandi yatewe rero ku rugo rw'urongoye ishyirahamwe APRODH Cheikh Mbonimpa, akaba ariho hari icyo kibanza kirimo ikontineri gisanzwe irimo ibintu bw'abantu bivunira akanyota.
Hari isano ryo yabifitaniye n'uwo Mbonimpa nyine dusanzwe tuzi ko yahunze igihugu kumva z'umutekano.
Oya, navuganye nijoro bikiba n'umutegetsi mu gipolisi atwara igipolisi mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura rero avuga ko atasano na ritoya riri hagati ya Cheikh Mbonimpa atwara APRODH hamwe n'igrenade yaturikiye ku rugo iwe. Avuga ko mu bisanzwe igipolisi mu makuru cegeranije kiyashika biboneka ko uyu muntu yateye igrenade yaragamije gutera uwo musirikare w'ipete rya koloneli, araheza ayitera akiva hasi agiye kuriha ajyanye n'umwana wiwe, ariko guca iheza igahitana igakomeretsa umupatoni wiwe. Igipolisi kandi kimenyesha ko ata muntu cyafashe uwo yakoze ibyo yaciye atungwa nawe yameze. Tukamenyesha ko mu gisagara cya Bujumbura haheruka kumvikana grenade kera rwose cyane, igipolisi imbere kikaba cyavuze ko mu bisanzwe ibitero by'amagrenade ubu bifatwa mu gipolisi cy'u Burundi nk'ibikorwa by'iterabwoba.
Arakoze Eloge Willy Kaneza yaganira na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Tubibutse ko imwumviriza ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Abantu 12 bafashwe n'igipolisi binjizwa mu gasho uno munsi mu gatondo muri zone Rwisabi iri muri commune ya Mutaho mu ntara ya Gitega. Ni nyuma y'imishamirano yabaye hagati y'abayoboke ba FNL bemera agatondwasa n'ugwaruka rw'imbonera kure. Turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya America Fidel d'Antoine Sabimana aratubwira uko byagenze. Mwiriwe Fidel.
Mwiriwe neza Rosine.
Fidel watubwira icatumye imishamirano yaduka.
Iyo mishamirano yatanguye ejo mu joro nkuko aba ku mutumba rurengera habereye imishamirano babimenyesha ngo hari ngiye tsadijoro aho umukuru wa zone Rwisabi azwi ku izina rya Ndayikengurukiye Ferdinand yategegwa n'abantu batashoboye kumenyekana baramukubita cyane hanyuma baramutema n'imipanga mu mutwe hamara y'ugaruka w'imbonera kure rwaciye ruvyagiriza wabo bo mu mugambwe bo ku ruhande rwa FNL yemera gwato gwasa agato kubera yuko bavuga yuko ngo bahora bamuhigira kuko n'uwo mukuru wa zone asanzwe ari umwe mu mbonera kure zikomeye kuri muri iyo komine ya Mutaho.
Watubwira none aba 12 baheze bafashwe ni bande n'abaturuka muri uwo mugambwe bayoboka agatondwasa.
Abantu bose uko ari 12 bose bava mu mugambwe wa FNL uyoboka agatondwasa ndetse akaba harimo n'umukuru w'uwo mugambwe kuri uwo mutumba yitwa Ndayisaba Nestor ku mutumba rurengera. Bose rero harabafashwe byo mu ijoro, umukuru w'umutumba akaba yafashwe uyu munsi mu gatondo aho bamutwaye aboshe mu gasho k'igipolisi muri komine ya Mutaho. Mutaneri wa komine Denis yo muhanyi wavuga yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi kuko umugambwe w'abayoboka gwasa atawuhari. Ku muhinga muno munsi bavuye rero bategura inama y'iguzo mpande zibiri kugira ngo barabe yuko ibintu byo gushamirana byohagarara ko bari basanzwe barabana ribi nk'uko babimenyesheje abo ba FNL. Inama yamaze umwanya munini kuko yaje kurangira saa 10:46 bisa nuko ataho atamuco atamuti batoye kuko bose bitanye ba mwana ba FNL bati abambonera kurezira dusutura ubwo rundi ruhande nago nyine rukavuga nkuko rukagiriza ba FNL ko bashaka kwigenza uko bagomba ntibakurikize amategeko y'igihugu. Ariko rero abajeje intwaro n'igipolisi bari bayijemo basabye izo mpande zose kubana bubahana bakabasaba bose gukurikiza amategeko kugira ngo ntibizohave bibyara karambaraye mu gihe bitohagarara.
Muvuze ko hari abafashwe, abo bafashwe n'abari muri iyo mishamirano canke hari abakuwe mu mihana yabo?
Abo bamwe bari mu mishamirano hanyuma batashe, bamwe bagiye barakugwa mu kazi mu mazu aho basanzwe baba. Ndetse n'uwo umukuru wa FNL bayoboka gwasa ku mutumba wa Rurengera iyo mishamirano yabereye we baramubuze muhira uyu munsi niyo nyene yagiye kwishikana baca baramuboha bamutwara ubutarariye mu gasho ka komine Mutaho. Izo mpande rero zose gushika ubu nta n'umwe afise yemera ko afise uruhara muri iyo mishamirano ko yoba ari we yabaye inkwezi y'amarere bose barabitana ko bikaboneka yuko ari abantu bari basanzwe hagati yabo hari icuka kitameze neza.
Yego, abakomeretse bamerewe gute muri iki gihe?
Abakomeretse uko ari 5 harimo abashoboye twashoboye kubona abasibikomere bibayabaye ku mitwe biboneka ko barakubiswe nk'ibintu by'ibihiri canke amabuye. Ariko umukuru wa zone Rwisabi we yarababaye cyane ku buryo n'ubu bamutwaye mu bitaro vyiyungururizo biri mu Kibimba kuvurirwayo.
Uvuze ko bavuga ko umugambwe wa gatondwasa ngaho utemewe kuko atawuhari, utubwira abategetsi barongoye abanywanyi ba gatondwasa icyo babivuga ko?
Abanywanyi ba gatondwasa bo bavuga yuko uburongozi bw'umugambwe FNL uko buriho batabwemera kuko ngo yakuwe bidaciye mu mategeko. Ngo rero ngo byakorewe mu bushikiranganzi bw'intwari yo hagati, bo bavuga bati indongozi yacu ni gwasa ngo bitebe bitebuke ngo azotereza kumusubiza umugambwe.
Yego, urakoze cyane Fidel d'Antoine, ugira umugoroba mwiza. Uyu nawe n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa n'ishirahamwe mutegurirwa n'ishirahamwe. Uyu nawo n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza, ikiganiro mugiye gushikirizwa n'ishirahamwe.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Eh, erega mwarasizo Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Jero Minyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza mwikundira. Kino ni gice cya kabiri cy'ikiyago cyerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu. Abatumire ni babandi babiri, Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanyafrodebu, hamwe rero na Pasteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi. Uno munsi turabira hamwe nabo batumire nimba vyukuri amasezerano y'amahoro y'Arusha agikenewe uno munsi. Honorable Phineas Nigaba atangura gufata ijambo agaruka ubwa mbere ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi hagati mu gihugu.
None twebwe ko duserukira imigambwe kuki nta nimwe batumira wo bisigura gute? Ikindi nacho nashaka ndakubwire kugira ngo ibi bintu byizegwe hategerezwa kuba abanyamigambwe, hakaba societe civile, hakaba abanyamadini, mbere hadishobotse hakabaho nabandi bantu batuje hagati. Kubera iki biramaze kubera ko kwa Barundi twinubana, kuko iyo hageze ko twicarana haca hazinduru hakwiye kujamwe umuntu yosuka mu mabisi. Bashaka ati Barundi bicare hamwe nihaba hari ikintu bo kubusura kumvikana cyo kiba kiri mu biba giteye ibibazo gitorega umuti biciye mu mwumvikano.
Ngaruka kuri uwo muti ariko manda subire kwa Pasteur Habimana. Kubgawe basanze abahutu ari nka 90% canke 80% boca bagira abasirikare b'abahutu 80%.
Inyishu yabonetse mushinga nta ubihinduye ntugabuye mu moko nico gituma cyugabura umuntu ku muntu kwa kutugiye gutora ntajwi bandika ko n'iryo muhutu n'iryo mututsi n'iryo mutwa.
Ariko mu gisirikare ntibibaza yuko hagiyemo nk'abasirikare 15 babatutsi hakajamwe na 80 nabangahe babahutu boshora gutinya ryaho nyabwoko.
Ibyo ni byumviro bishaje twagendiye k'5 ahubwo kumwe bwiyumvira yuko ari bwo karumara. Mugabo juko ndabibona ngahe Bujumbura Habimana ntembera n'amaguru nuwonyica ni umuteroriste ntabwo ari umututsi. Ntabwo ari umusendede FDD, ntabwo ari mu Frodebu, uwonyica ni umuteroriste. Umutama avuze ati tuzoba dusubiye inyuma mu gihe hari uwo hirahira agakora kuri Arusha
agafuta.
Oya Arusha ntibayifuta. Nagiye aho ngaho nagushigikiye. Mugabo Arusha harageze ko tuyikosora kuko si Bibiliya.
Ni bande bayikosora?
Lindira gato inyishu upfiro mu bunyene Arusha hagiye JST bara bahutu uwavugwa cyane yari Frode agenda JDC bara batutsi uwavuga cyane yari Iprona. Bavayo bazi yuko 2005 amatora aba Abarundi swati batora Iprona swati batora Frode batuhumvikane. Mugabo sinzi ukuntu byaje dini faso miraculeuse
ngigitanga
tuza tubona Abarundi twebwe dutoye sende defudet n'uyu mugwi nkuno musi uri kurakora gese nshobora kutera ibyatsi jewe n'umunyamugambwe ngo ati urya mugwi ntutera ibyatsi gusa jewe gendayo umbarire yuko batakumvirije kutavuze
jewe agende batamutumiye
jewe ndumwe nakuviriye ngaha ntawari yantumiye njya mu gasenye ibuganda mu cibitoke
kwitumira mu rubanza ni bibi
Oya urumva wewe
uco umuvumbye
oya urumva wewe wewe none utantumiye gafeniasi jewe nkashiki wawe ugacumbonda ati uriya ni Habimana uwarahari wese yashize urutoki hejuru sibajya bari bicaye imbere baza ngo wewe 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 nabanyagihugu batora nti genda we nakuvuge narakuvuge rero nukuri ndasaba barundi ko twovuga ukuri kandi ukuri niko kuzodukiza rero uriya mugwe kujya byabaye 2005 abimvira ko atwa ntibatogwe uyu mugwi watowe n'abantu 69% 39% zirenga
ibyo ushikiriza rero umugura avyemera tuvuga n'ukuri kuvuga ngo amasezerano yero ushafutwe uravyemera kuvuga ngo kuko bavuga ngo babifute
ega seniors kuva dutangura ntaranyumva iyo nyumva nti wacunyagiriza yuko mvuga ngo amasezerano yarusha nafute
none kuwemera ko wemera ibyo ukora
gato ujya mugwi utanga raporo ushikiriza ibyo abanyagihugu bavuze
ni uhagaze
aho ujya mugwi uhagaze wowe urahaje
nawe ni uhagaze gufuta amasezerano yarusha
ndahagaze gute kandi kugiye kwarusha uyifusa ubunyene uzoba nkuriye ko sente
ntawe wemera rero ujya
wabyumvise
ujya mugwi ntawe wemera
no sikuvuga gusa ndawemera
none ko ibyo ibyo
kakujyana
nabyo wemeranya
umva yuko amakoro yarusha ndayemera inusu wabyumvise nkagira nibyo ngaya nawe Phineas ushaka kubaka iki gihugu gira ibyo ushima muri uriya mugwi uri kurakora
uyuhe
umugwi uri
asende
uyu nguyu uremeshi ibiganiro ngaha mu gihugu
ndakubwire mutama
yego
mu cubahiro cyanyu ujya mugwi ntabyo uzoshobora kuko wagiyeho muntu mbere atarizo
ntuzobishobora kuko naje turi kumwe ngaha imbere ya imbere yawe uri kuranyagiriza kunavuze ngo arusha nyayifute kandi kuva mu ntango ariko natangiye mvuga arusha
nibabivuze ku radio
umugutanze raporo abandi bantu bakabonye raporo baricara
bande abo bicara niba niwe cyangwa kumenya
rero
nibande
abo bica ababijejwe
n'afeni
ugomba miliyoni 10 twese twica
aha aho turi kumwe nibande bavuge
ugomba miliyoni
ushaka tubamenyerera abo bicara nibanze
bazo kwicara abatowe muri ya mugwi batowe n'itegeko rya president ukaba rero utemera president jenda mwemera nk'umudemokrate nari nzi ko fraud matuzanye demokarasi kugira ngo niki udakunda urindira reka kunciramo niki udakunda kemeje n'abanyagihugu kuri plus 39 nk'umudemokrate wowe uripanga muri cyakindi ugashikana ijambo ryawe mugabo umaze we kwikurukishira ruhande ebye urumugarari kibagushira ruhande
politique ntabwo kuba umuvumbyi bibaho politique ujyana ijambo giwawe ibyo kuvuga ngo ugendere umuvumbyi kirazira muri politique
wavumbye ninde
oya
yabatumira
jewe ndumunye politique ndumunye politique
n'urumunye politique
narabonye ubwo butumire ngene butangwa butagusinya ko na mustanteri aho umuntu ashatse atagushaka ntaguha
bari abantu bari buzuye stade kubongabonga guseseka
na
bose bari bafise
ubusangara mu mwaka
bangwe rero tugaruke kuri arusha kandi
yego
pasteur Habimana ari kuravuga wamaze kuvuga ibyo ushima arusha ibyo yinegura twari tugeze rero kuri iki kintu cerekeye uno munsi kubgawe arusha bavuze uti ndiyo ufutwa none ho hinduka iki muri arusha
kubga pasteur Habimana jewe ntanga ikiyumviro nkagihinzego yuko ari hinzego abilite zishinzwe icyo gikogwa ati nyamara kuri arusha jewe mboniki sinchafata inkoho amafirimbi ati nyamara tubihindura ku nguvu oya hari ubutegetsi urabanza ukabwereka ukabwereka bakanyako mwicarana yabivuze akikura ayo makungu je ya makungu uko nayabonye amakungu uko nayabonye ungirira ikigongwe kandi ngo nta byinshi ndenza ko c'est la raison du plus fort
ndasubiye kwa honorable Phineas ariko aravuga ati icyuko arusha ifutwa twese muragihuriza ko nawe ntavuga ko yofutwa mugabo hari byo
hinda ndashimye ko noneho agarutse
agarutse no no no
agarutse
oya Phineas ushaka kutuganira Jerome ikiganiro ushaka kugihagarika si gese inkundu umuntu ambeshera ndiko ndavuga liva gese ndagarutse ngira ngo kuva mu ntango naho wosoma ngaho ko nanditse ko nejo tuvugana kuri telefone wambajije ngo iki mbe arusha ushaka kwifutwa nakubwiye ngo iki ntawo ufuta arusha kuko yafuse sentebe agafutiki agafutiki naba mbesha mbeshuza none ngarutse gute
aha kubwa Phineas niwe nari kwara abantu none arusha mwibwe iracyakenewe kujyanye niri uno munsi
mu bisanzwe itegeko uko iminsi igenda bagenda bayadapta badijana n'igihe ni kuva kiye gihe basezeranye hari ibintu byari bigezweho uyu munsi harashobora kuba harimo utuntu twohinyanyugwa
nkutuwe
jewe nakubwiye ucambere cyo gutegekanya rujya gwego
ruje do gukurikirana ishigwa mu ngiro
ishigwa mu ngiro y'ibyoba nibyo baba basezeranye ibi bintu jewe bijanye n'inzego z'umutekano jewe uko ukombona ni ukoreshwa ibintu by'igikenye abantu bo kwicara bakavugana kandi sibyo biteye ingorane mu gihugu
ibi bice 50% by'abatutsi 50% by'abahutu biteye ubwoba Habimana vyogo muko
jewe kubwi wanje 50% z'abatutsi 50% z'abahutu ntangurane biteye n'abatwobosha bakajamwe kuko nabana barundi nabo nyene gusa icyo umuntu yihinyanya kikajamwe mugabo ibyo bitigira bya 50% 50% mbona nta kibazo biteye kuko sibyo Siyo nkomoko y'ingorane duvise
ni ikibazo ingorane n'umunsi rihe
ingorane uyu munsi ingorane uyu munsi mu Burundi nuko abantu badashaka kuva ku butegetsi bagiye ku butegetsi bavuga ati nzobuvako ari uko yesaje tujye muri demokarasi y'ukuri apana demokarasi yo ku majambo
ariko mu vyanditswe muri Arusha muri ajya amasezerano nta vyo hinduka
je mvuga nti ibwirizwa nshingiro ni itegeko di ruta yandi
rikuriza
yandi mabwirizwa ariko ntabwo riri hejuru yarusha
ukiraho hejuru yarusha ukiraho nyene pastor Habimana gatwe ngo
gatwe ekana dakwereke
ibwirizwa shingiro
yakoba Jerome
ati gitugu kirakura n'igisumbi zose
ibyo ngibyo
ati nyundo n'isumbi ya
yucu amwajije izo sininde igitugu ninde ntiyabyishye
n'abishye neza cyane
igitugu n'ibwirizwa shingiro izo sini yarusha
izo sini arusha
ati gitugu kirakura ntigisumba izose ati byizo kinyira igwiza kuma gibuka ko arusha ari umuvyeyi wacyo
ntako gibuka oya usa amategeko ntabwo le convention y'uBurundi leta y'uBurundi basinye ni nyinshi cyane mugabo
arazi convention hagati yande nande ega hariho abarundi bonyine bagize amazi hagati yabo bagize amasakati yabo ibyo bya convention n'ibindi bihugu ibyo icyaga materite sicyo kimwe na corridor arusha c'est très différent abarundi bari cyaye bonyine
bati ntabwo ari différent
bisigure
ntabwo ari différent
bisigure
iyo biza kuba ari différent nyakubahwa honorable Phineas ntimwavya arusha ngo mwicarire kwandika constitution mwayanditse kuko musanze yukoreza korodarusha difisi kindi kintu kizisumba kutava ku butegetsi ngomba dakubaze Phineas kandi muze muvuga ukuri 1993 twebwe twarabatoye dutora president ndade twa imyaka 5 mwaze gushika kuri 1998 kuki mutageze kuri 1998 muti imyaka 5 yakiraheze mwarabitanga
amatora bajyare abantu bose bahunze
none 2005 uko batabatoye
2005 twademe ari ntaya shit
ntangwano yari iha oya 2005
warusiga yugwane
none
warusiga yugwane
mvyembe ko ari tsiga yugwane
warusiga yugwane
ijambo uvuga ngo
2005 twa kugura amatora wewe
ibyo ngibyo
eh wari gushye
mbona ntungura utoki mbona ntungura utoki ntacho kandi ko ndagutura wabyumvise ushavura udashavura
bishukuri
ye gusiki na
cyishye abanyepolitiki
navuze nti ko
amasasa ari karavuga intambara
z'ikorera abandi ngo banana ku butegetsi mwebwe kuki mutamara imyaka 5 nuko hari bibazo kuki mutaho bibazo byanyu mwebwe ntimutaho bibazo by'abandi
kuri ivyo bibazo niho dusozereye kino gice cya kabiri cerekeye amasezerano y'Arusha n'imyaka 13 amaze ateye igikumu mu gice cya gatatu ari naco cya nyuma tuzorabira hamwe ibikwiye guhinyanyugwa mu masezerano y'Arusha Jerome Niyonzima nongere nshimira abatumire twari kumwe Nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cha politike ntimuranirwe mubange n'umuvyanyu na butaha.
Cari kiganiro nturere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Icyo cyari kiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo mugashikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika. turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoma ari kumwe naho zimunezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi nawe nyenda mushimiye ndashimiye nabagenzanje bateguye amakuru hijya no hino mu ntara z'u Burundi nuko rero mugira umugoro wa mwiza mwese